Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo kuri micro muri kumwe na Joe Diane nyina hazwengiye kubashikiriza amakuru tubafitiye kuri no wa mbere tukayahera kuyagezeho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, ariko reka tubanze tuyahere kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassani kuva kuri uyu wa mbere aratangura urugendo rw'iminsi ibiri mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibijyanye n'uru rugendo turabigaruka ko mu buryo burambuye mu makuru y'iwanyu mu ntara ya saa saba z'umuhingamo na saa kumi mu masaha yo mu Rwanda n'u Burundi. Muyanda avuga muri Afrika, perezida wa Zambia Edgar Lungu yarategetse ko abasirikare barungikwa guhagarika intureka zijyanye n'amatora imbere y'itunganywa ryayo riteganijwe ku itariki ya 12 z'uku kwezi k'umunani. Perezida yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Mu bice bitari bike by'igihugu, abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi Patriotic Front hamwe n'abo umugambwe Unity Party for National Development utavuga rumwe n'ubutegetsi baratanye mu mitwe bakoresheje imipanga n'amashoka ndetse n'imbugita hamwe n'ibindi bikoresho. Ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryavuze muri raporo iheruka gusohora ko kutihanganirana muri politike kwiyongereye kuva aho Perezida Lungu asubiriye Michael Sata inyuma y'iyicwa ryiwe mu 2014. Madagascar yaratangaje ejo ku munsi w'Imana ihagarikwa ry'abajenerali batanu hamwe n'abaofisiye b'igipolisi bafise amapete akuze baregwa kugerageza kwica Perezida Andry Rajoelina. Umushikirizamanza mukuru wa Repubulika Bertine Lazafiarinovi yavuze ko kugera ubu abantu 21 bamaze gufatwa no gutohozwa ko abantu batandatu barimwo Abafaransa babiri barafashwe nabo nyene bakekwa kugira uruhara muri uko kugerageza kumwica.
Washington, ijwi rya Amerika.
Igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyaremanze ko cyagabye ikindi gitero cy'indege ku barwanyi ba Al-Shabaab, igitero kigize gatatu mu ndwi zidashika zibiri. Iki gitero cyeje ku munsi w'Imana cyari cyo gushyigikira abasirikare ba Leta ya Somalia mu micungararo y'igisagara cya Kweikade muri leta ya Galmudugu iri hagati na hagati mu gihugu nk'uko igisirikare cya Amerika cyabivuze. Leta ya Somalia yatanguye ivuga ko icyo gitero cyabereye mu gace aho abasirikare ba leta bamenyerejwe na Amerika bariko baragwana n'intagondwa za Al-Shabaab. Nta makuru yatanzwe nimba abo barwanyi barakomeretse canke barishwe. Mu makungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuhinga mu by'ingwara zandukira yavuze ko igihugu kiri mu mibabaro muri ibi bihe ubwoko bw'umugera wa corona bwiswe Delta buriko burarandagata. Dr. Anthony Fauci, umuhanuzi wa Perezida Joe Biden mu by'amagara y'abantu, yabwiye televiziyo ABC yaha muri Amerika ko ibintu biriko biraba nabi cyane, abyikika ku mamiliyoni y'Abanyamerika bataricandagisha uwo mugera. Kuva aho hatanguriye kuboneka abandura bashasha biyongera mu ndwi ziheze, abantu bamwe bavuga ko bariko bariyumvira guhabwa urwo rucanco, ariko hari abandi baharugwa amamiliyoni bavuga ko batarota urwo rushinge rugera ku mibiri yabo naho abategetsi bobinginga uko bashoboye kose. Amerika ubu ironka abantu 70,000 bandura buri munsi, biyongereye hafi 60,000 ugereranije n'indwi zitandatu ziheze. Perezida Joe Biden mu ndwi iheze yarategetse ko abakozi ba leta barenga 2,000,000 babwirizwa kwicandagisha imbere yo kugaruka mu biro mu mezi ari imbere. Abatazobikora bategekwa kuzokwama bipimisha kugira berekane ko batarandura.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza aya n'ayandi nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko ashaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Incamake y'igice cha kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo mu gihugu cy'u Rwanda kuva kuri no wa mbere amashuri y'abana bimenyereza kugera ku bageze mu wa gatatu mashuri mato mato no munsi kuwa mbere barasubira gutangura kwiga abazeyi none biteguriye gute gusubira kurungika abana babo mu masomero.
Ari kubona bakora ino wari ufite ukunda akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo nyine biratutunga bimwe kwako twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora.
Uyu ni umwe mu bavyeyi bavuga ko batari biteguriye kurungika abana ku ishure muri uko kwezi k'umunani kuko bari bazi ko bazosubirayo mu kwezi kw'icenda nk'uko byahoze. Ino nkuru niyerekeye insanganya y'ubwato yaraye ihitanye abarenga 10 mu kiyaga ca Tanganyika ku ruhande rwa Republika Demokratike ya Kongo ni mukanyi sase mu bihafi ya maradio yanyu. Eka makuru yacu tuyahere muri territoire ya Fizili mu ntara ya Kivu yepfo ahavugwa insanganya y'ubwato yaraye ihitanye abarenga 10 muri Republika Demokarasiya ya Kongo. Igitigiri cy'abari muri ubwo bwato bwari buvuye ibuvira bwerekeza ahitwa Kazima bugakorera insanganya mu kiyaga cha Tanganyika ku ruhande rw'ahitwa Bulumba ntikiramenyekana kuko umudereva yari afise urutonde rw'ingenzi zari ziriye muri ubwo bwato ariko aratwara yaciye ahunga akima ara gukora iyo sanganya abandi bo babaguye muri iyo sanganya baracharondezwa nkuko muvyumva mu nkuru ya mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Ubwato bukozwe mu mbaho buzwi ku izina rya Faraja bwari buvuye uvira bwerekeza ku kigo cy'ububwari kiri mu sekteri ya Mutambala bwageza yitwa Bulumba ho muri grupu ma babungwe sekteri ya Tanganyika bukora impanuka yitanye abantu barenga 9 nkuko byemezwa n'umuyobozi ushinzwe ubwikorozi bw'abantu n'ibintu mu kiyaga cya Tanganyika mu mazi ya teritwari ya Uvira. Komiseri Munganza Amani cyakoza amakuru ijwi rya Amerika rikesha umuyobozi wa sosiyete sivile muri sekiteri ya Tanganyika Bwana Imamu Sami waraho barimo barokora abo bantu bakoze impanuka yemeza yuko muri ubwo bwato bwari bwikoreye imiceri esanse ibishyimbo ndetse n'abantu barenga 80 bamaze kubona imirambo y'abantu 11 baguye muri iyo mpanuka y'ubwato.
Idadi ya watu waliofariki ni 11.
Yagize ati umubare w'abantu bapfuye ni 11 barimo abagore 4 n'abana 7 abarokotse ni abantu 76 Imam Sami akomeza kuvuga yuko umubare w'abandi bantu bakiri gushakishwa utaramenyekana bitewe n'uko kapiteni wari utwaye ubwo bwato ari nawe wari ufite lisite y'abagenzi yamaze gukora impanuka arahunga. Uyu muyobozi wa sosiyete sivile asobanura yuko babifashijwemo n'abarobyi urubyiruko ndetse na serivisi ya Martin ejo mu gitondo bazakomeza igikorwa cyo gushaka ibintu n'imirambo ishobora kuba itaraboneka kubera imihanda yo mu teritwari ya Fizi yangiritse. Usanga izi nimwe abaturage bakoresha mu kunyuramo ari kiyaga cya Tanganyika. Emmanuel Kirampeba ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda anyura mu kiyaga cya Tanganyika agiye Uvira avuga yuko uburyo batwara ibintu n'abantu muri iki kiyaga bishobora kongera umubare w'impanuka.
Ari na ho tugenda mbere ugasanga n'ubwato buri kuyora amazi gake gake umuntu akaba nyine yihe bya vuga ati nayo imana aho nyinazi ibi nibyo hari n'igihe hari ubwato kabisa mu mijyi kubera abantu babaye benshi abantu bagakoma imbere bikaba byuzana isanganya n'ubwo no kubwoba batwebwe ingenzi hari n'ibindi bishika ugasanga n'umuhoteli ufite mu mazi hagati igira zimwe ubwato butangiye kuzenguruka ari abantu usanga bifite mu maso bagiyene ko
umuyobozi wa sosiyete sivile muri sekiteri ya Tanganyika Bwana Imamu Sami avuga yuko muri mwaka 2021 amata atandatu ari amaze gukora impanuka muri iki kiyaga cya Tanganyika. Izi mpanuka ziterwa hanini n'ubwinshi bw'imizigo bapakira muri ayo mato. Vedaste Ngabo kugaradijwe rya Amerika uvira mu tarake vuye.
Vedaste Ngabo urakoze tuve ngaho muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Rwanda ha mashuri yo kwimenyerezamwo na mato mato kugeza mu mwaka wa gatatu no musi kuwa mbere itariki ya kabiri z'ukwezi kwa munani aza gutangura. Ningingo ikurikiye ikurwaho rya gahunda ya guma mu rugo yari yashiriweho umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali n'utundi turere umunani. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Asunta Kabuyi ari Kigali mu Rwanda.
Minisiteri y'uburezi itangaza ko aba banyeshuri bagiye gutangira bazarangiza umwaka w'amashuri mu kwezi kwa cyenda. Leta kandi yatangaje ko iki cyemezo kinareba abana bo mu mirenge 52 yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa karindwi. Itariki izakurirwaho ntiramenyekana. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney uyobora Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu atangaza ko bagiye gufasha abana n'abarimu bari mu mirenge ya guma mu rugo kugira ngo nabo bazatangirane n'abandi.
Muri primeri sibura mwaka na primeri kuva mu mwambere kugera mu gatatu muri iyo mirenge irimo iguma mu rugo nabo bazatangira kwiga ari ndetse nabo n'abarimu babo bazafashwa mu buryo kugira ngo babone inzira bacamo. Ariko ibyo ntabwo ari bisa. N'ubushize igihe Gisagara na za Huye zari biri muri guma mu rugo abana barigaga kubera ko abana ni batoya bafite bose bari hasi y'imyaka 19 19 kumanura. Icya kabiri ni bakeya, abarimu ni bakeya. Nubwo bafunguriwe kuza kujya ku mashuri harakazwa n'ingamba z'isuku kandi abana batuburira ntabwo ari mu barwara benshi.
Mubyeyi wavuganye n'ijwi rya Amerika yumvikanishije ko iki cyemezo cyabatunguye nubwo Minisiteri y'uburezi ivuga ko yari imaze igihe yarasohoye iyi ngengabihe.
Ahubwo nyine nari nzi ko kwa cyenda sinumva ko ari umukwa munani. Ntabwo twari twiteguye nk'iyo twitegura ku kwa cyenda kuko twari dusanzwe tuzi. Byatugora bari ibibazo kubera ko akazi kose karahagaze kahaguma mu rugo. Ari uwakoraga ntari kubona aho akora, ni wari ufite ukundi akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo nyine biratutunga nyine kubera ko twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora.
Ubwo se uzaba wabashije kubona ibikoresho byose umwana akenerwa?
Aya buriya nzabanza ntidusande muri bikeya kuba babitubwiye tuzabyifashamo uko dushoboye.
Nubwo gahunda ya guma mu rugo yavuyeho ndetse imirimo inyuranye ikaba izongera gufungura guhera kuri iki cyumweru, Minisiteri y'ubuzima ivuga ko bidasobanuye ko icyorezo cyarangiye. Umunyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri Mpunga Tarcisse yumvikanye asaba Abanyarwanda kuguma kwitwararika.
Ntabwo Covid wayigabanya ngo ikureho mu minsi 15. Ushaka ko Covid wayihashya ukoresheje guma mu rugo byagusaba ni buri munsi hagati guhera kuri 25 kugeza kuri 45. Ibyo rero byonyine ntabwo byatuma abantu babaho n'ubundi kuko si indwara yonyine n'ubuzima bw'ubundi bakeneye kubaho. Ariko nabwo ntabwo ibintu byose bifunguye kugeza ubu ngubu, harimo byinshi bitarafungurwa. N'ibifunguye nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo abantu indwara yashize nimugende mukora ibyo mugomba gukora. Hagomba kubamo ngo ubufatanye bw'abantu hagati y'inzego yaba Leta yaba abaturage yaba n'inzego z'umutekano cyangwa n'izindi zikora enforcement nka polisi kugira ngo twese dukorere hamwe duhuze imbaraga kandi tugire ibyo tumara iki kibazo.
Guhera kuri iki cyumweru ubuzima muri Kigali no mu turere umunani twari twarashyizwe muri guma mu rugo burongera gusubira mu buryo, ariko abayobozi bagasaba abaturage kudahita birukira mu mihanda nta mpamvu igaragara ibajyanye. Nubwo hari ibikorwa bimwe na bimwe byafunguye, kugeza ubu hari ibindi bikorwa bitarafungurwa birimo insengero, utuba ndetse n'ibirori binyuranye birabujijwe. Asunta Kabuyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asunta Kabuyi na wewe urakenuye. Mu gihugu cy'u Burundi naho havugwa ukwima impusha zo gukora ibiteramo ku baririmbyi babiri b'ivyamamare barimo umunyarwanda Israel Mbonyi azwi mu ndirimbo zo kuninahaza Imana n'umurundi Jean-Pierre Nimbona batazira Kidumu. Ivyo biteramo vyari bitegekanijwe hagati muri uku kwezi twaraye dutanguye kwa munani. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ibiteramo byasebijwe n'umushikiranganje w'intwaro ya gate mu gihugu n'umutekano byari byitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Byari bitegekanijwe ko ivyo biteramo bizomara iminsi 3 kuva itariki 13 gushika kuri 15 z'uku kwezi k'umunani. Vyo bereye hagati mu gisagara ca Bujumbura kw'ishuri rya Nyakabiga no ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi. Mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje bwagize buti umuririmbyi Israel Mbonyi yategura ibiteramo vyo bereye mu Burundi ntibizoba. nazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha. Ubwo bushikiranganje bwerekanye n'abandi bo kwitavye ibyo biteramo babuze uruhusha. Ni nko witwa Itahiwacu Bruce, azwi cyane nka Bruce Melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza, yitwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa, akina mu gakino kitwa Papa Sava, yiyita Ndimbati nawe nyene w'umunyarwanda. Umushikiranganje w'intwaro y'agati n'umutekano Gervais Ndirakobuca mu nama yagirishije kuwa kane baburumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ibyo biteramo.
Hari ibintu bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano. Warabantu baje gukubita umuziki bavuye i Rwanda. Nawe tuzemerera yuko aza gukubita umuziki Burundi avuye i Rwanda ari bigwaranye ngo atuzanire akaramara. Twe tuzosenga nk'Abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi.
Undi nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yankiwe kuja muri ivyo biteramo ni Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu, umuririmbyi w'umurundi. Abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo. Ibiteramo bo kwitabiriye byateguwe n'ikigo Akeza Creation giteza imbere imico na karanga. Valentin Kavakure atwara ico kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi kw'ivyo biteramo vyasivye, yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko. Yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihanishwa ry'iminsi 10 ari naryo ryobereyemwo ivyo biteramo kugira ngo abavyitavye bidagadure. Twashatse kumenya neza ikinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mu begereye abateguye iryo hanishwa n'ivyo biteramo. Yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubw'umutekano wiwe. Yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari ubundi muntu umutambukanyi w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hanishwa kuri ayo matariki nyene. N'ikibanza citiriwe ukwikukira yaramaze kukironka. Murumva rero ko uwo mutambukanyi ariwe leta yashize imbere kurusha Akeza Creation. Harimo izindi nyungu kumbure z'uwo mutambukanye kuko afise umugabo akomeye muri leta. Uko niko yatubwiye ubuyobozi bwa Akeza Creation buvuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri hamwe bisivye. Ubwo buyobozi buvuga ko bwebo buhawombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Wegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu Burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka. Ijwi ry'Amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi Israel Mbonyi kugira ngo agire icyo abivuze ko ariko twamukenye. Icyo bikoze yari yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga ijana ngerageza bikanka ubuho bigiye byakunda seje nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo i Bujumbura. Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu wewe yavuganye n'Ijwi ry'Amerika ari Nairobi muri Kenya. Yagize ati ndababaye kubona nankirwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu canje. Simo nico bampoye ariko ntakundi narinzi ko nzobica bigacika twe na Mbonyi. Kurundi ruhande ariko ibiteramo by'uyu muririmbyi Israel Mbonyi afise ababyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Congo vyari vyiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu Burundi. Basigura ko ayo matariki y'ukwezi k'umunani cane cane itariki 13 arizo baburiye ko ababo barenga 160 biciwe mu Gatumba mu mwaka w'2004. Umwe muri bo yabibwiye Ijwi ry'Amerika ku izina ry'abacitse ku icumu ico gihe.
Umuryango w'abacika cumi buri mwaka dutanga itangazo dusa umunyamurenge wese ku isi ko yakubahiriza ayo matariki kuko kuri twe nk'ubwoko bw'abanyamurenge ni umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu. Rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori, imyidagaduro, ibitaramo ibyo ari byo byose nkeretse gusa ibijyanye n'ibintu byo kwibuka.
Naho biruko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ku indirimbo zihuza abaririmbyi b'Abarundi n'Abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ibyo bihugu bibanye byari bimaze igihe bidacana uwaka. Yibaza ko ingingo yafashwe yo kwimuruhusha abaririmbyi b'Abanyarwanda ari ya politike. Asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda twoshigikirwa. Ibiro byo kumenyesha amakuru mu bushikiranganje bwanje bw'intoro hagati n'umutekano byatubwiye ko iyo ngingo ari ntasubirwamo ku mvo zo kwirinda ikiza cy'umugera wa corona. Pierre Clavé ni inkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Nikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7,
Radio Ngoma ya Manyo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9.
Ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
America, Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Abakunzi b'imikino na sport ubu naho ni wa mwanya wanyu. Amakuru y'imikino na sport tuyahera mu Burundi, ahiganwa ryo kwinonora imitsi rihuza kaminuza z'u Burundi ejo kwa Mungu ariho ryasozerwa. Ibibanza vya mbere muri rusangi mu bahungu no mu bakobwa vyatahukanywe na kaminuza y'igihugu. Umurwi w'amaguru Messager Ngozi nawo waraye ushitse i Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania, aho giye guhiganwa mu nkino za Sekafa Kagame Cup zihuza imirwi yabaye ya mbere iwabo. Ibi byose twabiteguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana.
Izo nkino zahuje amakaminuza 13 yo mu Burundi zabereye ku kibuga cy'inkino cya Muremera kiri mu gisagara cya Ngozi. Abanonotsi bo muri izo kaminuza niho bari bahuriye, aho habaye inkino zitandukanye zigera kuri 21. Mu kwiruka, umusore Billy Carle Ingabire yiga kuri Université y'Iyaga Binini akaba ariwe yitwaye neza mu kubu wa mbere ku metero 400 ku metero 108. Amenyesha ko yitegura neza cyane buri munsi iyo ivyigwa bitamuciriyemwo. Amenyesha ko icyo yifuza ari kuzoserukira Burundi mu mahiganwa akomakomeye.
Ashimara ko bishobora kubifasha byose nk'abandanya amafirema nk'abameze neza nkomeye. Icyo gukora cyoco ni entrainement, nk'abandanya amatrainement nta kindi kintu, kuko byose biva mu bikorwa turakora. Imana ikahezagira icyo tuba nanje ntazigira mpagarika mbandanya, kuko ari inzira nafashe kandi impano Imana yahezagije igeze kubandanya nkagera kure.
Kaminuza y'u Burundi niyo yabaye iya mbere mu bahungu no mu bakobwa. Eric Nkurunziza yaherekeje abo banonotsi ba kaminuza y'igihugu aratubwira igituma baba ba mbere.
Twebwe ahantu hari amahiganwa hose twazanye abantu babiri babiri, kandi afite n'ibibanza byiza cyane, kuba twagiye mu finale hose, kandi afite n'amakipe duhore, kandi si ubwa mbere dutwara ibikombe byose byateguwe na minisiteri, kubera ibikombe bya minisiteri bimaze imyaka ibiri bibaye n'umunsi wa gatatu. Ubwo ariko twazanye abakinnyi bameze neza, afite n'amahore ameze neza, afite amahore utubigisha ubuhinga tansinitemwa, kandi turashyiraho amata meza uraza ubuhinga.
Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yari yishikiye aha Ngozi yatekereye impanuro abasore n'inkumi bari baje guhiganwa.
Twagomba gusaba rero mwebwe mwese banonotsi muri mu makaminuza atandukanye ngo uyu mugenzo wo guhiganwa mudahezanyayo uzubarange no mu buzima bwa misi yose. Mu guhiganwa mwatweretse ko mwashyizemo ingufu zidasanzwe kugira mube abambere canke mube mu bambere. No mu bindi byirwa byo mu mashure mugende mugire gutyo, nta kibuza ko mwimbu uzocugenda neza nk'uko biba mu nkino canke mu kwinonora imitsi.
Mumenya ko izo nkino zihuza amakaminuza y'u Burundi ari ubwa kane zitunganijwe. Mu mupira w'amaguru naho abakinnyi 19 b'umugwi w'umupira w'amaguru wa Messager Ngozi bashitse amahoro i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, aho bagiye kwitabira amahiganwa ya Kagame Cup. Muri abakinnyi ba Messager Ngozi harimo bane bari kumwe n'umumenyereza wabo Jimmy Ndayizeye, bari bamaze iminsi mu nkino za Sekafa z'imigwi iserukirabihugu zabereye muri Ethiopia zihuza abakinnyi batarenze imyaka 23, aho Burundi bwatahukanye ikibanza cya kabiri. Iryo higanwa rihuza uko umwaka utashe imigwi yabaye ya mbere mu bihugu iwabo muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko. Messager Ngozi iserukira Burundi iri mu itsinda rya kabiri ririmwo imigwi ya Young Africans na Kemkem FC zo muri Tanzania na KCCA yo mu gihugu cha Uganda. Igikombe giheruka kikaba cyatahukanywe na KCCA mu mwaka w'2019 mu nkino zabereye Kigali mu Rwanda. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Desire Hatungimana ari kucukurirwa mu ngata na mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda watubwira yagezweho mu gisata cha sport mu gihugu cy'u Rwanda.
Kwa gatanu cy'umweru gishize habaye inama yahuje ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa n'abanyamuryango baryo bahagarariye amakipe atandukanye. Muri iyi nama haganiriwemo ibirebana n'amarushanwa agomba kuba mu minsi iri imbere. Shampiyona y'icyiciro cya mbere iteganyijwe gutangira mu kwezi kwa cumi kandi umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe kujya mu kibuga uzava kuri batatu ujye kuri batanu. Tukivuga ibirebana n'umupira w'amaguru, amakipe abiri agomba guhagararira u Rwanda mu marushanwa ya Afurika y'amaclub ategereje ko habaho tombora ngo hamenyekane amakipe bazahura mu mikino y'ikubitiro. APRFC iherutse gutwara igikombe cya shampiyona izaseruka mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere, naho AS Kigali kazitabira irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Iyi kipe imaze iminsi yongera abakinnyi bashya mu rutonde rwayo ngo yiteguye gutangira imyitozo nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga mukuru wayo Francis Gasana.
Turimo turitegura, twarasabye uburenganzira kubera ko hashyandaro itariki icumi byibura haba hakenewe ibyumweru bitari munsi hagati ya bitandatu n'umunani. Ubwo rero twarasabye ubugenzuzi kugira ngo nibabona bikwiriye baduhe uburenganzira dutangire imyitozo. Batwemereye ko dutangira imyitozo burya igisabwa cya mbere n'abakinnyi na staff kandi abaganga bose barahari. Ni ukugira staff nini ntawe twakuyemo, ariko nta nubwo ari nanini cyane twongeyemo Jimmy Mulisa birumvikana kugira ngo nawe azafatanye na bagenzi be, cyane ko na CAF mu makipe asohoka CAF nayo irabisaba. Ubwo rero twahumbaga n'ubundi no kubahiriza n'amabwiriza ya CAF.
Tunyarukiye muri basketball. Ejo bundi kwa gatandatu mu ishuri rya Green Hills Academy riri Nyarutarama harangiye imyitozo yari igenewe abana bato bari baraturutse hirya no hino mu gihugu. Abana 94 nibo bitabiriye iyo myitozo yamaze ibyumweru bibiri, barimo abahungu 50 n'abakobwa 44. Iki gikorwa cyayobowe n'abatoza 7 bari baraturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyari kigamije gutegura abakinnyi bazajya bifashishwa mu ikipe y'igihugu mu byiciro binyuranye by'amarushanwa ya basketball y'abakiri bato ateganyijwe mu minsi iri imbere. Dusoreze mu mikino olympique irimo kubera mu Buyapani, aho abakinnyi b'abanyarwanda barimo guherekeza abandi mu marushanwa atandukanye. Nyuma y'uko Moise Mugisha avuye matarangije urugendo mu gusiganwa ku magare, abandi bakinnyi batatu batahiye aho kuwa gatanu cy'umweru gishize. Marita Yankurije usiganwa ku maguru areshya n'ibirometero 5 yaje ku mwanya ubanziriza wa nyuma, naho Alphonsine Gahozo na Eruwamani Iraguha basiganwa metero 50 mu mukino wo koga bavuyemo barushijwe n'umukinnyi wa mbere amasegonda 5. Ku cyumweru tariki ya 8 y'uku kwezi kwa 8, umukinnyi wa gatanu mu bahagarariye u Rwanda muri iyi mikino olympique na bazagerageza amahirwe. Uwo ni John Hakizimana usiganwa ibirometero 42 cyangwa marathon. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufite byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira 1 2 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo. N'ibiganiro vyari biremeshejwe na Jewe Diana Nini Nahazwi. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo, murimwo harimo Facile Gebehu yavyegeranije ku izina ry'abagenzi bacu bose. Tubikebanuye tubaha isango mu bindi biganiro bitandukanye n'amakuru tugiye kubategurira mu kurindira mwandanye kuduhegwa n'urutonde rw'Ijwi rya Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.